Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwirwe neza nshuti mwese muduteza amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema ikaze mu bigano byacu.
Tukabona cyangurukira kandi ukuntu bavuze bati muri gasantara yirahe toge niturimo bahora bavuga ngo toge nitwize ubutungane turabuvise turavize inzego zacu turavize inzego z'umutekano turavize n'inzego z'igihugu.
Uwo ni umwe mu Barundi bazindukiye mu mihanda bigaragambya bashyigikira icyemezo cya Leta cyo kwikura amasezerano y'i Roma ashinga urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Iyi nkuru n'izindi zivugwa mu Burundi turayigarukaho mu kanya gato. Hirya no hino mu Burundi hazindukiye imyigaragambyo yo gushyigikira Leta ku cyemezo yafashe cyo kwikura mu masezerano y'i Roma ashinga urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. I Bujumbura iyo myiyerekano yabereye ku muhanda Boulevard du Peuple mu Burundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka yayikurikiranye.
Abitabye iyo myiyerekano mu gisagara cya Bujumbura bayihereye mu kibanza citiriwe umuryango w'ibihugu byo ku isi Place des Nations Unies uva muri zone Ngagara ugana hagati mu gisagara cya Bujumbura. Bafashe ibarabara ryitiriwe Patrice Lumumba mu rugendo bagize. Bari bitwaje ibyapa byanditse ko ibyo bagenda baravuga abari bitabye imyerekano icabazanye kwari ugushyigikira no gukeza Leta y'i Burundi inama nshingamateka na nkenguzamateka kubona izo nzego zarafashe ingingo yo kubavanura n'amasezerano y'i Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Uno mu bari bafise icuma gishikana amajwi kure yabitomoye
tukabona cyangurukira kandi ukuntu bavuze bati muri gasantara yirahe toge niturimo amasi meze cyane bahora bavuga ngo toge nitwize ubutungane turabuvise turavize inzego zacu turavize inzego z'umutekano turavize n'inzego z'igihugu yamaba ni mwaduze amakoye turi mukabyerekana mugashimira imana inteko mpamakungu turazase turazase kabisa.
Ikindi abari bitabye iyo myiyerekano bashikirije nk'uko byari byanditse ku byapa bari bitwaje ni ugushimira Leta y'i Burundi kubona yaravavanuye n'ikigo cya ONU kijejwe agateka akazina muntu mu Burundi nk'uko bivugwa nuno yari yitabye imyiyerekano.
Abarundi twese turashigikiye Leta y'i Burundi ku ngingo idasanzwe yafashe yo guhagarika imigenderanire n'igisata mpuzamakungu c'agateka akazina muntu mu Burundi no kwirukana abaherutse gutanga raporo y'ibinyoma no kugomba kujyanisha Abarundi.
Umunyamabanga mukuru w'umukuru w'igisagara cya Bujumbura niwe yararongoye imyiyerekano y'uno wa gatandatu mu gisagara cya Bujumbura. Ramadhan Nkurikiye yatomoreye abitabye imyiyerekano igituma yatunganijwe.
Igihugu cyose cy'u Burundi ariko yiyamiriza ajya mu raporo y'ibinyoma no gushyigikira ingingo zose Leta y'u Burundi imaze gufata mu bijyanye no kwiyamiriza abantu baguma batubeshe igihugu cyacu ngo Abarundi batugira dukore ihenyabwoko.
Uwo mutegetsi wo mu biro by'umukuru w'igisagara cya Bujumbura yasiguriye abaje mu myiyerekano ko kubona Leta y'u Burundi ivavanura na sentare mpuzamakungu yirahe atari uguhunga ubutungane.
Leta y'u Burundi niyanga ubutungane, turabise inzego z'ubutungane mu gihugu zikwije kujya hamwe n'abandi ni byiza, ni byiza mu gihe turondoye iterambere rya twese mugabo mu gihe tubona yuko ujya hamwe n'abandi agaca guca mu mbavu kugira ngo bakubemere ibyo bintu twebwe wenda ushaka kubyemera.
No mu gusubira mu makaritsiye baje bavamwo abitabye imyiyerekano bagiye bararirimba indirimbo zo kwiyamiriza aho bavuga ko bari ko bakorera u Burundi intebe ishushe. I Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Ahandi mu Burundi hazindukiye imyigaragambyo yo gushyigikira leta ku cyemezo yafashe cyo kwikura amasezerano y'i Roma ashinga urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ni mu ntara ya Ngozi. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yabikurikiranye. Mutwihanganire iyi nkuru ya Jean Bosco Ndarurinze iratugeraho mu kanya. Dukomeje kugira akabazo ka technique ariko mu kanya nigakemuka iyo nkuru turaza kuyibagezaho y'umunyamakuru wacu Ndarurinze.
Mu gisagara cya Ngozi abanyagihugu amajana bagize urugendo kw'amahoro bari kumwe na Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intwaro we hagati mu gihugu. Abanyagihugu bitavye ugo rugendo bavuga ko bashigikiye ingingo ya leta y'u Burundi yo gusokora muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI.
Twebwe icatumye tuza kwifatikanya n'abandi nuko bariko bariyamiriza ingingo yafashwe na leta yo kuva muri iyo sentare kandi bikaba ari ingingo nziza cyane naturumva tukaba twaje kugira tuyishigikire kandi tukaba dushimira leta kuyo ngingo yafashe kuko nta yindi mugambi bari bafise atari gutoteza ibihugu bya Afrika.
Kugira ngo durire hamwe kugira ngo twiyamirize zeneke ku mpuzamakungu ziza ziragira amaremo impanya kugira abanyagihugu ngo ducanemo
iyi sentare nayo nyine cy'imanza zitarizo zishaka gushinyiza ba Afurika bagize neza cyane kuko bagomba kutuzengerekira ngo dusubire ku ntwaro y'ababiri.
Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yashimiye abitavye urugendo kubera babandanya bahaguruka bakiyamiriza abansi ba demokarasi.
Mwumvise amaremintanya y'abahinga b'abacangero ntawo bitabahi
mutwihanganire iyo nkuru ya Jean Bosco Ndarurinze ijyanye n'imyigaragambyo yo gushyigikira leta ku cyemezo yafashe cyo kwikura ku masezerano y'i Roma ashinga urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Ntago tukikomeje kubera ikibazo cya tekinike.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Intumwa z'ibihugu hafi ya byose ku isi zari ziteraniye i Kigali mu Rwanda mu nama y'ibihugu byashize umukono ku masezerano yo kubungabunga akayunguruzo k'imirasire y'izuba yemeje ivugururwa ry'amasezerano ya Montreal yo gukumira ibyuka bituruka ahagamijwe kubungabunga akayunguruzo k'izuba no kurengera ibidukikije. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Tabita Mukamusoni adufitiye inkuru irambuye.
Isaimwe mu gitondo buri minota 2 yo kuri wa gatandatu niyo vyamenyeshwa ko inagugwa ry'amasezerano ya Montreal nibereye Kigali yemejwe. Ni nyuma y'indwi irenga abashikiranganje n'intumwa z'ibihugu 197 z'isi bari bamaze ariko baraharira ku inagugwa ry'amasezerano. Mu ijoro ryo kuri wa gatanu isaa 6 z'ijoro niyo hari itezwe yuko inagugwa ry'amasezerano ya Montreal yemerezwe Kigali ariko ntivyashobotse kubera impare nyinshi hagati y'abategerezwa kuryemeza bagejeje mu gitondo. Izo mpande zose nta numwe yigeze ajyama kugeza mu gitondo kuri wa gatandatu. Rinagugwa ry'amasezerano ya Montreal ryabereye Kigali rije kugira ahagarikwe burundu ikoreshwa ry'imyuka ya HFC ituma ubushuhe bw'umubumbe w'isi bwiyongera. Iyi myuka n'imyuka bita gaze ikoreshwa mu bikoresho bitanga ubukanye ari byo frigo, climatiseur zikanyisha amazu n'imiduga n'ibindi. kugabanya ikoreshwa gy'iyi myuka ituma ibintu canka hantu hakanya mwinagugwa nyamasezerano ya Montreal yemerejwe ikigali bizotuma hakingigwa ubusa n'ibice bitanu vya degrés Celsius kubushuhe bw'isi ivyo navyo bizotuma hakingigwa akayungiro k'imishwara rayizuba ikoreshwa gy'iyi myuka rizogenda rigabanywa gushika mu mwaka wa 2019 mu bihugu biteye imbere mu bihugu bifite ubutunzi bubayabaye harimo n'u Rwanda iyi myuka izohagarikwa gukoreshwa gushika mu mwaka wa 2024 ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere bizogerageza kugabanya gukoresha iyi myuka kugera mu mwaka wa 2028 nkuko amakuru atangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje gukingira ibidukikije UNEP avyemeza Dr. Vincent Biruta umushikiranganji w'ibidukikije mu Rwanda amenyesha ko ari umunezero niteka ku Rwanda
turishimye kuko ni kikorwa cyari kimaze iminsi gitegurwa habaye inama nyinshi usibye n'ingi imbere hanyuma twakiri inama ya 28 y'amasezerano ya Montreal tutekereza twifuza ko noneho ivugurwa ryakwemezwa uyu munsi rero byabaye yemejwe kandi n'amasezerano meza yagiyemo ibyo twifuzaga hafi ya byose u Rwanda ngira ngo sinabwo bwa mbere hari amasezerano yemerezwa i Kigali ariko aya masezerano kwavuguruye n'amasezerano ahuriyeho n'ivugu bigeze ku 197 ubu rero ni ukuvuga u Rwanda Kigali byagiye mu mateka kubera ko bizandikwa mu nyandiko zose zigenga aya masezerano ahoriho niho gubyeze ku 197.
Dr. Biruta avuga ko inagugwa ry'amasezerano ya Montreal yemerejwe i Kigali bazobishira mu ngiro mu Rwanda imbere y'uko imyaka bihaye igera.
Twebwe mu bihugu bya Afrika u Rwanda rurimo itariki twemeje ni 2024 akaba ari bwo tuzahagarika kongera kuzana ziriya gaz ndetse n'ibikoresho ukoreshwa mu bene ziriya gaz zifite ingaruka ku kongera ubushyuhe bw'umubumbe w'isi ntabwo ari ngombwa kwicara ngo dutegereze ngo itariki irageze nubwo tuvuga ngo tuzabibarura ibyo bikoresho ndetse tubarure na gaz ikoreshwa muri ibyo bikoresho uko ingana mu gihugu twemeje hagati mu mwaka wa 2022 kugeza ku mwaka wa 2022 ariko ngiye nakubwira ko mu Rwanda twebwe twaratangiye kubibarura ku buryo mu ntangiriro z'umwaka utaha tuzadufite raporo tuzi ibyo dufite uko bingana tuzi n'ibikenewe kugira ngo tugende tutangira kubisimbura
inyuma yo kwemeza inagugwa ry'amasezerano ya Montreal Kigali umunezero niwo warangwa mu cyumba cy'inama barimwe.
Thank you Mr. President and congratulations to all our colleagues for this amendment and to your country for this Kigali amendment.
Thank you, Ms. President, and I'd like to congratulate all of us for this historical achievement, of course.
Thank you, Mr. President. On behalf of Government of Rwanda and on behalf of Rwanda delegates, I'd like to congratulate and appreciate the work well done by the Ozone Secretariat.
Thank you very much.
Aba bose bariko basigura umunezero bafise nk'ibihugu baserukiye ibihugu vya baba 200 nivyo vyemeje inagugwa y'amasezerano ya Montreal ajanye no gukingira akayungiro k'imishwara rayizuba ku Rwanda na mateka ku gihugu kandi ni intinzi kuri bo kuko ibi bari basanzwe barabitanguye kubikurikiza kubwishira hamwe mpuzamakungu rijeje gukingira ibidukikije UNEP kwemeza inagugwa ry'amasezerano ya Montreal vyabereye i Kigali mu Rwanda kwabaye gukurikiza ibyo abakuru b'ibihugu bisi bari bumvikanye pari mu Bufaransa mu kwezi kwa 12 ku mwaka wa 2015 abantu barenga 1000 niwo bakurikiranye iyi nama ya 28 yo kunagura amasezerano ya Montreal iyindi nama izo kurikira kubijanye n'ihindagurika ry'ibihe itegekanijwe kubera mu gihugu cha Maroc mu kwezi kwa 11 ku mwaka kuva itariki 7 gushika itariki 8 i Kigali Tabita Mukamusoni iji rya Amerika.
Kaze muvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Yashoboye kukumenya
ishwe nabona kano ramaso gusa ukamenga ntabona yo ninguriye ko yakubisaga hanga hasi
ukabo yakubita umutwe hasi yamubona gakomeye na gatoyi mukabo ba nyina ngira ngo byoshoboka ko kumbona umutwe we uvyimvye
mukire buhoro buhoro yemwe muramubaza mama ni mukire buhoro buhoro
ahubwo nibanyaruke yigide wabona hari cyacu wumva twagize imana onye nabaganga bariho
mana yanje ikineye ubwoba nuko amana tavuye amaraso kandi yavyimvye hajya mu mutwe kugaba cyane wayavira imbere mama 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 uranyumva
gideyo mwana ihangana imana iramubona ko dushoboye gushika ngaha kwa muganga ngira ngo baraje kugerageza
ha ntabare hajya amaraso atari ayawe ntakurara mu mubiri ehe bisabaganga yemwe barengane
Nuje ni wande kayeme hagumana na mama wanje. Itumerekeza.
Itu? Nibashobora kugukundira aji.
Kuberi.
Nibakenera umuntu babaza ibyo babaza. Ndabizi ko baje kurondera umuntu w'umukenyezi akuze. None ndi ngaha ntugira uko.
Mbega fufa nawe ko bari kumwe urugwe byagenze gute. Yakomeretse.
Je na je niruka ndama n'ukuri ibyo zafufa ntavyo nabagiye mu mbabarire. Byinshi abaza guherekeza mama.
Eka naje ntawe nabonye. Ngira ngo yaciyagwe igihumura ariruka
aka kaje mungu na nzi kwakunda kwiruka cyane nari namwisabye ntage nariruka ka twaye umuntu atamenyere kugenda kuri ya mapikipiki ya burabantu nze yakoye mama
giti ababibonye ngene byagenze iyo modoka ari ngo yabagonze ngo niyo yari kiriruka cyane ariko bobo bashimo bariko bagenda ibisanzwe
onega mama Francine we wayimenye gute
nabibwiwe na Francine mugabo yari kariruka ntiyashoboye kubimbira nka neza
hajya iko iruka ziwacu bashyizaye cyo gutwafungwa na ibete nuko bitakiye byanka ifizi cyo gukora ko umuntu ukuru
mugabo je wese niyumvira ko asanga kihema uko yambariye ngo mama wa ibete arapfuye Chanza ndiruka nisuka nari mfise sinzi niyo nayitaye.
Oh mama Francine nyo kwa chako. Tako tako.
Oh ya ye jidi ha.
Mega mama na yanje mama ngapatu igenza gute.
Niko yari ndagira ico gisita. None mubona yuri ama pikipiki taramenyere ngo yihihi.
Ibyo nibisanzwe ndebere ikintu cyose kigira intambwe
nabisanzwe
none twase nitwahana
none nate ku bapiki
twase nitwahana tutigendera ko ukanye ne ko ari hamwe umuntu w'umuntu atawe urengana
none kamuta none twara bakoni cyane mu kavyanse ngarwa mu cyantu mujyana ku muzari ya muri pile
masha
oho afisi mu cyantu muhinga ukumushanga
no yaye shaje diyo ivyo bivana n'uburyo mufise kuko jewe nta kintu mushobora kumbaza n'ivyanje birana
Gidi dindira abaganga bonyene bavuge ko batabishobora baratubwira icyo dukora ubujya nabwo nibisanzwe turaje kurondera
eka nuko nyene atavuga ha nawe ne ntuze we harya mu nzu ntiyarabuze yoshobora kumuvuza cyane nimba gidiyo ataza aho bayabika niba tume ko wa mukobwa wiwe bayamubaza rahanze
yo Mbega nyene Ivete ari hehe ko ntamubona ngaha gendura aba hari gidiyo urya mwana je warante amakenga nimba yabonye ingene nyina wiwa meze
Colleague Félicitations vraiment Hey Kuhonu zato kasha dota angura kuro nginzi kuri no shuru. Oya vremu, sibi sanzo. Dara anezele ikanusi.
Bosco, eh? Merci beaucoup.
Oya nukuri, ulami merita.
Munga jowi la mimbali uvuze mwizina, Bosco.
Abo? Nije. Utilero ya jowi ya kuyenda kubuze mwizina.
Eko.
Munga honda kuwazi. Ukunda kwa jenda guhamagara mwizina. Changu kunda kwa uwari uwezi ya guhamagara mwizina. Ika mimbali.
Na ulafashe nai.
Eh?
Aya nawe nusuwari uwezi. Jemwe yoko nifuza kumpamagara mwizina kuko na je urumva ko ndaguhamagara Bosco ngahazogera umunsi since wa
oya 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 heraze je dungane ntuguze
abira kuze nawe ribanda
oya biheze je ngira uvuge umunsi bijanye ni
wapi nta burenganzira ndabifiti karagaciyemo duhindure sije sha be Bosco uyu mugenzi wameze gute
yinde
nukuru yatantangaje
uri kuvuga ndiga ntuguze cimugenzi wanje nde kuje mbona afise benshi
ukabizoza hari undi igira zeze
tibizo nakunda kunyukiza
cyane ni
karaga gabo je sinzi byako ntumbaze eh niyakugize
wese ukafise comportement z'abantu batacye no muyambira
Shani, uramukariye nawe? Eh?
Aya.
Yahugize ikiganiro.
Arengije.
Ayo sanga yakwitiranje n'ubukobwa bumwe bumwe yigisha. Agafata uko yishaki, cyo genda muzi ko atanderagira.
Mbega wa munsi twari kumwe washitse umubwira ko arije na gusorora?
Umvuvuriza. Umveza wa muhungu rero. Ash, ndamuheje n'umuhimbiri. Eh? Yarabikubwiye. Bengaye abikubwira birondera kwigana.
Eka nuno munsi washaka umubwira kuko n'unkorana mu mufuko.
Eh. Asita kwa hana mvu, vash, kwa ungoe nukuri, jenda kuigori ila nako nagira, kandi, shikandai mubarira kasuwele kamusie.
E murabuga.
Ashaka tuliki.
Urabona?
Eh?
Awa hungu murigari, shamukwa mirijo mudafise. Awa kwa na awa keso zogoza, mukwa mawateza maboko. Jole yoga bosu,
eh.
Sindu.
Nukuri vila wone kani yeko, tarumezinga, tabuja wokoga wiga wuri zerelezi. Kandi jewe iyo karaktere yawe ndayikundira gose
none ndakubaza nyinge kwa duci umupira wa kampimo n'ocho ndindira karongurira gafanta kandi zineza kubunangiriye urinde agashara ka function public
ni oya nukuri uri gitangaze niho bizoza rindatangara hewe nukuri umukobwa muri baki ash aho nakagende ugereye kugira kire buryo bwiza bwiwe akuye umukobwa nkawe eh
jewe n'ujya mushenge
eh
Umbono wangu asigi hano. Ni kukino wangu ilanye nao.
Tito wangu ilanye nao. Mbega washa nori wana guti. Hewe. Ya kani burja. Ukulegu ya mkulana. Ni wazaka wa yowenye kutu.
Tega matuwa huwa ngubgeja mbona guhamagari. Kani nuhiti nyovuga wa kuongeri.
Aho. Tenda kuteze yomi. Ni wiyagiri. Kunyongera naho. Banyongera maze kumicho wa mamagari.
Yee.
Yiga nuhava nugenge. Natanzichi yumbiri.
Je ole umona mibusu.
Aho.
Naho washimye ko nashize ndo mitsinzi. Ubwo ndafise ingwane muri ya ekipe.
Ni ingwane nyaga gatutsi yanze yo kuje bwo.
Ni nkandi.
Cendo kwinshi numva bimbabaje.
Warabonye ko bajeje gukina naciye nja kuba hagafa?
Narabonye murenga hirya muja kwibara.
No kumenyesha ko harimo abanse kukano ngo ntakuye mu gwara. Nibaze.
Sa? Ubuze gute gani? Ngo mukuramo kubera iki? Eh? Umuntu rero yagarukiye ekipe igiritsindwe hanyuma ngo bari avamwe. Habo ni bande gashe.
Ubuze ko ke gabosko.
Ubuze ni hani. Ndakubadije aho bashenze ibiha kunena abandi muri bino bihe tugezimwe. Bewa abantu babaye gute ka.
Swat, umuntu mbona tuma bose atarabana gize. Ni joker.
Narugutangara.
Kandi bambwiye ko atari muri ekipe gusa. Uno mwishuri harakagwarongoye kaguma gatoteza gwara. Muraraba neza rero mu mfashe.
Umverero sheri ni yenda kubari. Kwa teme.
Yego.
Wowe nugo hamagara jokey nabo bandi.
Eh.
Ubereke ko ubwiza bwa ekipe buva ku budasa bwabo.
Ibyo
bakuye kubimenya. None nibabonye ko ijya sinzigware yabazaniye. Yabaye ekipe yose. Bivye bigani.
Umverero Bosco sheri ndagusabe.
Sa? Ubuze gute kantu. Uti kasubiriremo ndakumbe. Bega bizoza kuhagaze ngaho uri mu maki. Eh? Bash. Umenguri babatama bakera. Bahagara kumuhora baraba ingene inyambo zawo zita.
Niho gashaka kubona bya bazokana wagira ngo nje hehe.
Ubuza ragusohokana, ukarondara busohokana. Wewe nuri umugabo. Abona wowe uvuga ko atabuvise gabizo.
Bega boss koko ntakubaje naho tumaranye imisi.
Eh.
Mukuza gukora ino warutupfa he.
Tumukuza ko Bende bimbari ziki.
Ibira keniwi.
Cyane ni wowe ubikeneye gose. Uragenda direktera guhe dose yanje. Urayirimo.
Aho rushanje nitwengesha ubusa. Uryo gufasha nyanze korega birakenewe.
Eh, barabaza.
Irazima.
Ije ndabizi neza bizoza. Si ibyo nyigisha. Uko nivyo byanunze aho naciye hose. Uranyumva. Kandi nawe uhura nabo twiganye. Cyangwa abo twakoranye. Nta uzosanga nyidogera jewe busa. Nanzu korana nabo.
Uriya mutima mubi wawe giye kuri jewe.
Mutima mubi.
Agusaba ikintu mfasha. Atari amafaranga ndakwatse.
Eh.
Ukanka kukinkorera. Basha turi kumwe ndabe nawe gutazonkenera.
Erego mugane wawe.
Eh.
Ndiko vina hafi ki.
Ezo kuri.
Bizo.
Uzonkenera.
Ha umutsi waranze. Nikobera jewe canke inyota.
Ha.
Eh?
Naho nonyotegwa sinonyoterwa ivyo woma wewe. Niki mu wankore? Eh?
Ati kiri. Bega bizoza.
Sinzi nuko bigikunda ko dusangira. Uzokwinywana nanje ninywane.
Ndakubwire kabizoza. Abantu babiri yo bagize ico bapfa. barondera umugenzi bahurira ko bose bagaheza bakamwiganira cyo bavuye akabahanura none tumuronde
tumurondere ngo bive mwiki dore ne ko amaze kumwavisha ko yayobewe babigi subira inyuma mbira
ego nivye niyo kunguruzwa none azaba bakenera ko no kudubura
None kudubura navyo ko bimubuza basha nakubwire aho wo mundondera nyakundonde
ega wundi basha wowe naho dukorana tetubona ibintu cyo kimwe none umunyeshuri yagize isheke mu ndero baramwemerera kudubura kuri no shuri
kandi nakubwire niwe wahanini wayamukuye
naho je ntari kuyamukura urabimaga none abandi bari kuyamukura ubye ntandero yarafise
itukura
urumva nakoze ibanga cyane
ndagushimira ndagushimira mubi unkura mata mukanwa hanyuma ngo ndagushimire urumva Mugabaga narakubwiye ko turi kumwe
bizo oyambarira nawe shireheze rya dosiye yamwe nakajya gakobwa mbwira ndajeje ntura nyine ko byo kugirira oyambwire ndajeje urako
basha nuko bigira wo bigira
aha urabigira
urazi ko narakwihenze ko ngirangura umwana mwiza none niko ndakumenya
bizo nukuri ngira nsubire nawe kubwire to utara ndazi kuzoshimira
sindabiki Reka bose ko nico gituma bashizaho amategeko nuko bari bazi ko abantu bashobora kuyarenga aho nawe
aho nani soni
iyo burisha kwagiriza
aho sino guhariza kuko na jewe sindi mu marayika uranyu ndakora amakosa mwamwe mugaba haraho nayandi ntokuwaho kagukora ni nkaje yawe rero ndagusabye mwikura ngo bije byo kugobizo uragiye urabe ko hari kindi tudasubira tugapfa
Chagos.
Je bijya sindabishabira.
Ikiza ndabibonyemmo.
Eh?
Nuko umbwiza ukuri. None naho nari narahiye.
Eh.
Ubwo ntiwoshikana hari imbere tugasangira rimwe. Mugabo, ubwire ngo ndakurekurira.
Begaji. Aho wazani cyo kujya. Nyumvire ko hapa kumwe.
None ngaho isto mu tano ukurya mama na mizuko ibete cyane uko byongora no mwese no
era kanuye mama mama urambona
jaibe abone ngupfu gusa nandi ndabona ko yashaka kuvuga mama ndagwe basika mu wandike
ariko gidiyo nawe nkuru urabiki juju bishka iyo hose ubona bimwe nakuvuga ukabona ko yoronka ingufu zo kwandika cyo niyo kwandira gute nibyo biseruye
Karukwanda muvugisha ibyo gana biko yuvuga none ngo yarasubiriye guhumiriza
Gidi cyangwa ndavye ku mama yaramaze iminsi atuvugisha ukuntu yadufite imisha ukuntu yaguma duha impanuro umwanya wose cyo numva ubwo bantu kuri Gidi yo nukuri
ibere hagira ubwoba kuko nta mani matako yo kwita yo kandi adukura ngo tukamukunda yibo Imana rero yamuduhayira mudukiriza
n'izere. Ego kweri Imana ntiyobona ko yadutwaye papa tukiri bato cyane. Bicu dutwara na mama n'ukuri atari n'icyo turigeze.
Kwishyura ukanura.
Ego.
Yagira uko koko kari karagwa. Akira ibe.
Ego.
Ibe. Si sabiyo.
Sabiye mama. Impumuze gutega mama.
Si si diyo. Ingo
Ivete Ivete na mama gaye Mama ura mama gaye
Munuzi
Eko Ingo Aha hafi yanje
Munuzi hafi iwe jiti Mufate ni kukuboko di Nawara yu jidi yo arangu mijejewe Kani ero shadidu ari
utumfu Mama eh Eni mana aje umva none gutega mama umva gute Mama
Aha Baba
wacu Wewe umusi chafuze kai bega je bega je ntaho
Usenga babara mutu Nzo ka mama
Eh
Man Ni mapa
she Nakana kai
Nshuti mwari muduteza amatwi hano ngo dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio mwari kumwe nange Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika.